et l'adéon réjoui d'Amérique. Yadio ijwi ry'Amerika risanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 na FM 88.3. Muri Beneza nshuti mwese turi kumwe ni Frederic Mukije ateramije ibiganiro byo kuri isaha. Ibiganiro tubandanya tubategurira turi mu ngo zacu kubera ikiza cya corona cyadutse ku isi hose. Ikaze mwese mu makuru yo muri aka kanya. Murubi wa mbere w'impunzi z'Abarundi zishika ku 500 zahora mu kampi ya Mahama mu Rwanda zarakiriwe ku butaka bw'u Burundi ejo ku munsi wa kane.
Abakiye mu kanyamuneza ntangere hari abasanga bari babategereye, hari abamenyeshamakuru, hari abajejwe amashengero, hari abajejwe ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu, bose niho bari bari cyane cyane abakuriye mu ntara za Kirundo.
Uyu ni umushikiranganji w'u Burundi ajejwe intore yo hagati n'umutekano General Gervais Ndirako Ucha. Igisirikare cy'igihugu cya Uganda cyagabishije abanyagihugu ngo ntibahiyahire bagire ingendo mu Rwanda. Naho mu gihugu cya Mali abasirikare batimbagaje ubutegetsi baraye batangaje ko barekuye Perezida Ibrahim Boubacar Keita yakuwe ku butegetsi. Izi nkuru zose ni mu kanya kari imbere, ariko imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu Aloyse Bigirimana agiye kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Frederic. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ejo kuwa kane yaraye asozereye ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wa Republikane mu gushikiriza ko yemeye kuzokwitoreza manda ya kabiri mu kibanza cya Perezida wa Amerika. Iri koraniro kaminuza y'aba Republikane ryatanguye ku munsi wa mbere ryakurikiye iry'aba Demokrate ryabaye mu ndwi iheze, aho Joe Biden nawe yemeye kandidatire yo kuzokwitoza ku ruhande rw'abademokrate. Mu ijambo yashikirije kuri White House imbere y'abantu hafi 1,500, Perezida Trump yabwiye Abanyamerika bazotora ko umudemokrate Joe Biden bazohiganwa afite ibyiyumviro n'imigambi bishyira igihugu mu kaga. Trump yavuze ko amaze imyaka ine asubiza mu buryo ibyo Joe Biden yononye mu myaka 40 n'indwi iheze. Ayo makoraniro kaminuza abiri yakozwe mu buryo bwa video mu gihe iyo migambwe ibiri yari kiririnda ko haba ikwirakwira ry'umugera wa corona umaze kwica abantu barenga 180,000 muri Amerika, hamwe n'abarenga 5,508,000 bamaze kwandura nk'uko bishikirizwa na kaminuza Johns Hopkins yo muri Amerika. Abasirikare bafashe ubutegetsi muri Mali bavuze jo kuwa kane kuwahoze ari Perezida Ibrahim Boubacar Keita bari barafunze mu gihe cya kudeta ubu yidegembya. Umuvugizi wako kagwi k'abasirikare Jibrila Maiga yavuze ati Ibrahim Boubacar yidegembya kuho yoba agomba kuja hose kandi ari mu rugo iwe. Ikurwa rya Perezida Keita ryarateye amakenga karere hamwe n'Ubufaransa babona Mali nk'igihugu bifashisha mu kurwanya intagondwa zikora iterabwoba mu karere ka Sahel ahacumbitse n'abasirikare barenga 5,000 b'Abafaransa. Iri tangazo ry'irekugwa ryiwe ritanzwe imbere y'inama y'ibihugu bibanyi na Mali bihurikiye muri CEDEAO y'uyu munsi ku wa gatanu, itumbereye kwemeza nimba bokongereza inguvu mu kugondoza ako kagwe k'abasirikare kagatanga ubutegetsi. Ibice bitari bike ku murwa mukuru wa Niger Niamey biracugarijwe n'amazi mu gihe abasize ubuzima mu myuzure yatewe n'imvura bagera kuri 45 hamwe n'abarenga 2,225 bakuwe mu ngo zabo. Umushikiranganji wo gutabara no gukinga ibiza muri Niger yavuze ko imiryango hafi 2,025 yagize ingaruka y'iyo myuzure. Niger ni kimwe mu bihugu by'ubugaragwa ku isi ariko gishikirwa n'ibihe by'imvura nyinshi ishobora no kumara amezi 2-3. Mu mwaka wa 2019 imyuzure y'imvura nk'iyo yishe abantu 32. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yaremeye jo kuwa kane gushigikira mu bya gisirikare Perezida wa Bielorusiya Alexander Lukashenko, yongera asaba ko hatorwa umuti w'ibazo hamwe n'imyerekano byadutse inyuma y'amatati yabaye inyuma y'amatora. inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 9 ukwezi k'umunani Lukashenko yemeje ko yatsinze ku majwi 80%. Abatavuga rumwe nawe bavuze ko aya matora yabayemo ubusuma bukabije, baciye basaba ko asubirwamo na perezida Lukashenko agatanga imihoho. Putin yavuze ko agiye gushyigikira Belarusia mu bya gisirikare, avuga kandi ko Uburusiya bwategekanije umugwi w'abapolisi warungi kwayo mu gihe byo yangara. Yavuze ko ibyo bizokorwa igihe abo yisi ntagondwa utangura guturira imodokari, amazu n'amabanki, mbere no gutangura kwifatira inyubakwa za leta. Umutegetsi arongoye inteko z'ibihugu byo mu burengero bw'isi bihurikiye mu muryango wo kwivuna abansi wa OTAN, Jens Stoltenberg, yavuze ko Uburusiya budakwiye kwivanga mu bibera muri Belarusia kuko ari igihugu cigenga kandi cikukiye.
Urakoze yarenze ku makuru rije kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko mutumwe abandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 na FM 88.8 n'ibice bitatu. Mu kanya amakuru avugwa mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Igice cya mbere cy'abarundi bahungutse bavuye mu Rwanda batahutse kuri uyu wa kane, bose hamwe bashika ku 500 bavuye mu ikampi ya Mahama iri mu seruko u Rwanda. Ikampi irimo abarundi barenga 560,000. Pierre Kavere ni inkuru yari yishikiye ku rubibe u Burundi ruhana n'u Rwanda.
Turi ku mupaka wa Gesenyi Nemba ugabura u Rwanda mu karere ka Bugesera n'u Burundi mu ntara ya Kirundo, ahakiririwe impunzi zigera ku 493 zahungutse zivuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda. Abatahutse bagizwe ahanini n'abana n'abagore, nka bose baturuka mu ntara ya Kirundo nk'uko babitubwiye inyuma y'urugendo rw'umunsi wose wabakuye i Mahama. Bashitse ku mupaka baboneka ko barushe, bamwe bahetse abana bagaterura n'abandi mu ntoke bikoreye n'imizigo yabo ku mutwe. Harabacishamwo bagakorora amosozi, abandi nabo bagakoma induru babonye iwabo mu Burundi. Ico bikoze barashima ko basubiye mu gihugu cabo inyuma y'imyaka 5 bari mu buhungiro, bagasaba ko umutekano wabo wocungegwa.
Ndanezerewe cyane gose. Yego. Umutekano ndawizeye nkuko nabandi bene wacu mbona hano imbere bameze neza.
Ngenda ndababwira ibyiza nabonye mu gihugu cy'u Rwanda ko banyitwaritse neza. Aba ntaho kanya abana banze batazingamye ngo bagwingire. Aba nkomeye bakaba bamwe batahanye n'ubumenyi bazi gusoma no kwandika, barageze mu Rwanda barabigisha baramenya gusoma no kwandika.
Nifuza ko twoshika iwacu n'amahoro tukagira umutekano mwiza ukwiriye. Tuvugana nawe iwacu bakambwira ko ubu hari umutekano, kuva aho ndayishimiye agiriye ku butegetsi imbonerakure barambwira ati imbonerakure ikoze amakosa ubu barayihana barayipfunga.
Isomo gutaha kubera nkumbuye igihugu cyacu kandi cyatwibarutse.
Abandi nabo banezerewe ko bagiye gusubira mu miryango yabo bari barataye igihe bahunga.
Umuryango iwacu ni njye naba narahunze na mutoyi wanje. Rero uno munsi kumva yuko ngiye gusubira mu gihugu cyanje ndanezerewe cyane. Impunzi nyinshi usanga hari umwana yahunze wenyine sendanyina na bene baba ari mu gihugu cy'u Burundi, usanga umugore yahunganya abana umugabo wiwe bari ari mu gihugu.
Bamaze gusuzumwa ko atamugera wa corona bafise ku ruhande rw'u Rwanda. Umunyamabanga ahoraho mu bushikiranganje bushinzwe impunzi Kayumba Olivier yahereje abategetsi b'u Burundi izo mpunzi, acavuga ko wifuza gutaha wese atanumwe azomubera intambamyi.
Mu Burundi wifuza gutaha arataha, bahoze bataha kuva 2015 kugeza uyu munsi. Uwifuza wese gutaha igihe icyo ari cyo cyose yakwegera HCR kubera amabwiriza ya COVID hanyuma bakamucyura. Abifuza kuguma mu Rwanda tuzakomeza tubakire.
Umushikiranganje w'Uburundi ajeje ntwari hagati mu gihugu n'umutekano niwe yakirize impunzi abanje guhereza uwari imbere yabo idarapo ry'igihugu. Ahagaze ku gataka ku Burundi, umushikiranganje Gervais Ndirakobuca yahaye ikaze abo Barundi abizeza ko umutekano wabo uzocungegwa bikwiye.
Leta y'u Burundi yiteguriye kwakira Abarundi bose bashaka guhunguka aho baherereye hose. Ni nacyo gituma Leta y'u Burundi iboneye akaryo ko kubakira n'ibyo mwese mwahungutse kandi yongera gutera akamo abandi Barundi bose bahunze bakaba bifuza gutaha mu gihugu cyangwa bibarutse kubunyaruka kuko amarembo aruguruye. Mugire inshuti n'abagenzi mwasize yo mu Rwanda kugira nabo biyandikishe ku bwinshi.
Kiretse abo batashe bavuye imahama, hari n'abandi baje bagera kuri 20 babahegereye umupaka. Bavuze ko bumvise bagenzi babo batashe nabo baca bisabira gutaha mu nyuma baravyemererwa. Ishami mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi rirashima ko ibiganiro byahuje umugwi nyabutatu wari mu Burundi n'u Rwanda bishitse ku vyamwa vyiza hakaboneka abataha. Boubacar Bamba n'icegera c'userukira HCR mu Rwanda.
C'est vraiment une très grande satisfaction de voir des réfugiés qui ont
pas atina kamwe kadasanzwe kubona abarundi bangana gucyo batashe kuko ubuhungiro si bwiza nababyisabiye kubashaka gutaha kugushaka kwabo ni igikorwa tuzobandanya. Harabandi barenga 1,800 bamaze kwiyandikisha imahama mbere ubu baje bariko bararenga ko byumvikana ko ku kwezi tuduja turatahana abo bizoshoboka ko dutwara bivanye n'uburyo dufise. Ivyo byerekana yuko ivyo bamwe n'abandi bahora batwagiriza yuko tubuza impunzi gutahuka atari vyo. Biragoye cyane kuko n'ubundi hariho abasaba ubuhungiro kandi nabo ntituzobankira. Gusa icyo mwamenye nuko ubu batakiri benshi, haza umwe umwe kubera ubwoba canke kubera ikina kirijya. Abo rero turabakira dufadikanije n'ubushikiranganje bwo mu Rwanda bushinzwe impunzi. Abatashe mu Burundi bashikiye mu ikambi y'agateganyo ya Songore iri mu ntara ya Ngozi, aho bazomara iminsi 3 bigishwa gukunda igihugu nk'uko abategetsi b'u Burundi babivuze. Mu ikambi ya Mahama abamaze kwiyandikisha bashaka gutaha barenga gato 1,800, mu ikambi irimwo abarenga 60,000 bose bahunze kuva mu mwaka w'2015. Pierre Clavier Niyonkuru ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda wa Gasenyi Nemba ku bwijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri inkuru inyuma yaho izo mpunzi zitahukiye, umushikiranganje ajejwe intore hagati mu Burundi n'umutekano Gervais Ndirakobuca yarishikiye mu kibanza zari zakiriwemwo. Mu kiganiro twagiranye Ndirakobuca atangura avuga ukuntu igikorwa cyo kwakira izo mpunzi cyagenze.
Igikorwa cyagenze neza cyane, twakiriye impunzi za bene wacu b'Abarundi bavuye mu kambi ya Mahama bangana 493. Abakiye mu kanyamuneza ntangere, hari abasanga bari babategereye, hari abamenyesha amakuru, hari abajejwe amashengero, hari abajejwe ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu, bose niho bari bari na cyane cyane abakorera mu ntara za Kirundo, reka n'abakorera mu Shyirani ntara hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange.
Izo mpunzi zitangwe gutahuka zari zimaze imyaka irenga 5 mu Rwanda aho mu kambi ya Mahama. Mbega itahuka rya muri leta y'u Burundi muri ha iyihe nsiguro?
Itahuka gizo mpunzi muri leta mbyeyi leta Ngozi tubihe nsiguro yuko ikintu cyose n'umwanya wacu, tubona yuko babonye yuko hageze yuko ibyo babahenda baguma babereka ko babonye ko atari byo. Ikinyoma kimara umunsi ntikimara umwaka, barabonye ko ibyo babwira byose byari ibinyoma, babohera amaboko imugongo ariko baracuruza muri 2020. bitara ukajyabo rero zitwereka yuko babonye yuko cyo babwira byose atari byo ahubwo bafashe ingendo yo kuza kwifatikana na bene wabo abarundi kugira twubake igihugu cyacu cy'u Burundi mu rugamba rwo kurwanya ubukene.
Impunzi z'abarundi 500 zitahutse ni igitigiri gitoyi ugereranije n'igitigiri cy'impunzi zirenga 260 ziri muri iyo kambi muri leta y'u Burundi. Murafite icyizero ko n'izindi impunzi zizotahuka mu minsi ya vuba?
Turafite icyizero gikomeye cyane, ni nabyo twasabye ubuserukira leta y'u Rwanda yaje aziherekeje. Twasabye yuko boshobora gufasha abarundi bose bene wacu bari mu ikambi y'amahama kugira batahuke mu gihugu cyabo cy'amavukiro, igihugu cy'amatanu ubuki, kugira twese dufashanye kubaka igihugu cyacu cyatwibarutse.
Mwihweje izo mpunzi z'abarundi zatahutse, amajambo zoba zamaze kubashikiriza, mushobora kutubwira ukuntu mwazibonye umunezero wari wose?
Bari bafise akanyamuneza ntangiye ko gutahuka mu gihugu cyabo cyabibarutse, n'ikimenyamenya abamenyeshamakuru bagenzi banyu ababwiye byinshi, batubwiye n'abandi barundi batakiri mu nkambi uko barenga 500 bahunze inkambi, nabo bariko bifuza ko uno munsi tuza kubona bageze ku mupaka kugira nabo bace bambukana n'abandi. Dusaba rero leta y'u Rwanda ko nabo imeyoborohereza mu makomvu agiye gusubira kuza abo bose batakiri mu nkambi bahunze inkambi kugira nabo baborohereze baze nabo mu gihugu cyabo cy'amakuru.
Ikintu kigiye gukurikira muri kigeni ni ikihe?
Tubatwaye mu ikambi yo tuzobapimiramo umugera coronavirus, amadeje kubapima yisongore deje kubapima coronavirus, zoca tubatwara mu ngo zabo aho bazoshikira muri yankadrema ya bene babo bene barundi, bashikire muri yankadrema y'abajeje intwaro ku mitumba mu makomine reka no mu mazone, hanyuma tubafashe gusubira mu buzima bwo ku mutumba kubafasha ibinabiriya byaherezwa bya misi yose.
Mu kanya gatoyi cyane rwose kandi mu gusozera, hari izindi mpunzi z'abarundi ziri muri Congo aho ni mu ikambi ya Rusenda ziriko ziratera kamu zisaba ko zihagorewe, zisaba ko leta y'u Burundi yokorana na leta ya Congo kugira ngo muzitahukane. Ikintu mwobwira izo mpunzi zo mu ikambi ya Rusenda ni iki?
Abari mu ikambi ya Rusenda nabo nyene tuko turavugana n'ishyirahamwe rijejwe ry'impunzi HCR, wavuganye yuko nabo nyene vuba na vuba ye kwicarana HCR hamwe na leta ya Congo kugira nabo tubategurire
bashobora gutaha mu gihugu cyabo cy'amavukiro. General Ndiakubuca Gervais, umushikiranganji w'Urundi ajejwe intwaro yo hagati, murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye.
Banywanyi bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ukubitire mu gihugu cya Mali aho akagwi k'abasirikare batimbagaje ubutegetsi bwa Perezida Ibrahim Boubacar Keita katangaje ejo ku munsi wa kane ko kamurekuye ko muri iki gihe yidegembya. Mu kiganiro twagiranye n'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afurika muri icyo gihugu, Pierre Buyoya yahoze ari Perezida w'u Burundi aremeza ayo makuru akanavuga ku mutekano ari wose muri iki gihe.
Ayo makuru niyo igihe intumwa za CEDEAO zaza Bamako zaraganiriye n'abasirikare batembagaje intwaro ngaha muri Mali bari baganiriye no vuga ibintu bitatu kintu cy'ambere basavye ko wahoze arongora igihugu Ibrahim Boubacar Keita bomurekura hanyuma akidegembya mbere hamwe bikenewe n'uko asohoka hanze kwivuza cyangwa gukora ibindi bakamureka ikindi baganiriye n'ibyerekeye ikiringo intwara nkata kibanza yomara cya gatatu ni uzorongora iyo ntwaro nkata kibanza ko yoba umusirikare cyangwa umusivire sedeo ikaba yifuza ko yoba umusivire kandi icyo kiringo ntikirenge umwaka ibi rero bya nyuma icyerekeye kiringo cy'intwaro mfata kibanza n'uworongora intwaro mfata kibanza akayoba umusirikare cyangwa umusivire ntibashoboye kubyumvikana ko n'ubu abatembagaje intwaro bariko baragira imibonano n'abandi barongoye imigambwe n'amashyirahamwe yigenga imbere y'uko kubishura kuri ibyo bibazo
kuri makuru ya mbere yuko president yahoze atwara icyo gihugu Ibrahim Boubacar Keita yarekuwe muravuze ko ariyo muri iki gihe yoba yidegenza aracungiwe n'abasirikare
ayo makuru niyo batangaje yuko nijoro bamurekuye agasubira mu nzu yiwe mbere aho yahoraba mu ikaritsiye yitwa Sebenikoro
Dereke naho ico kibazo kindi kirakabiri cyuko iyo leta y'imfata kibanza itorenza ikiringo cy'umwaka amakuru dushikiye avuga ko abasirikare bashobora kwabemeye ikiringo cy'umwaka ico ni kiringo abategetsi yo mu ishyirahamwe CDAO bashobora kwemera
nico cifuzo abacyacu ishyirahamwe CDAO bavuga bati ikiringo cy'intwaro mfate kibanza ni kirenge amezi 12 ariko rero icyo ntukwemeza ni uko abasirikare boba babyemeye iyo nkuru sinoshobora kuyemeza muri iki kiringo
ku byerekeye uwo rongora iyo leta y'imfata kibanza hari ikintu abasirikare bagize kudeta barashikiriza nk'uko mwabivuze abategetsi bo mu ntara basaba ko icyo kiringo cyorongorwa n'umusivile canke umusirikare yagiye mu karuhuko ko muzabukuru hari ikintu boba barashikiriza abo basirikare muri iki gihe
naho nyene uko ndabizi nicyo barashikiriza bavuze bati icyo kibazo kiragoye reka tuzovugane n'abakuru b'imigambwe abakuru y'amashyirahamwe yigenga bumve ibyiyumviro byabo imbere y'ugushobora kwishyura CDAO ibyo bikorwa rero nibyo bariko barakora
abategetsi bo mu karere bari batangaje ko bashobora kurungika abasirikare bo muri iyo ntara mu gihugu cya Mali icyo cyiyumviro kiracyahari gushwa
nimbira ko icyo cyiyumviro cyarabaye mugabo nimbira turabye ingene ibiganiro byagenze nimbira ko ibyo ataho bizoshika kuko nibaza ari ibintu bavuze mu ntango za mbere bagishabuye hanyuma kandi ibyo byavuzwe n'ishyirahamwe abakozi b'ibihugu ntibabishyigikiye no kubishyigikira kuko n'ibintu bigoye cyane bica mu nzira zirenzire
abasirikare bagize kudeta basa n'abari basabye ko ibihano bifatiye ku butunzi kandi imbibi zugawe hagati y'igihugu cya Mali n'ibihugu bigize iryo shyirahamwe CDAO ibyo bihano bari basabye ko ibyo bihano byofutwa hari amakuru aratangazwa ku byerekeye ibyo byasabwe n'abo basirikare
ibyo bihano nibaza ko baze bisubiramo ejo mu nama y'abakuru izaba ejo abasirikare gusaba babisaba abanyagihugu n'amashyirahamwe menshi ngaha imari benshi barasaba ko ibyo bihano byofutwa cyane cyane ko abasirikare na CDAO bisa n'abiriko birumvikana
muravuze inama itekanijwe ejo ku munsi wa gatanu inama nkuru ariko izoba kuri videwo ikintu mwiteze ko cyova muri iyo nama ni ikihe
kindo abanyagihugu aha bifuza ni uko cyane cyane bosubiramo ibyerekeye ibihano hanyuma bakemeza kandi uko bagiye gufasha intwaro rusange kugira ngo banyarutse mu kugarukana intwaro itowe n'abanyagihugu mu maguru mashya
hari amakuru atangazwa bavuga ko muri iki gihe hari uruhagarara rwa politike muri Mali wa murwi w'intagondwa z'abayislamiste ushobora kwikira mu kiza ugakomeza ibirindiro eka n'intara wigarurira uko namwe niko mubibona
niko tubibona kuko urya mugwi tero byawo nta gihe bigira uratera aho hose ushakiye gutera n'ubu rero ntacyo buza kutera
yego mu gusozera mu majambo make kandi cyane rwose mutubwire ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe mu Ibamako eka n'ahandi mu gihe uca mari umutekano wifashe gute
mu by'ukuri umutekano wifashe neza igihinduka gy'intwaro byabaye mu mutekano munini nta muntu yapfuye nta muntu yakomeretse ntawuvuga ko ingorane z'umutekano zongerekanye n'izo zahora zisanzweho
perezida Buyoya yahoze arongoye Burundi mukaba kandi muri intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe y'ubumwe bwa Afurika muri Mali no muri Sahel murakoze cyane rwose ku kanya hari radio ijwi ry'Amerika dukubitire mu gihugu cya Uganda aho gisirikare casubiye kuburira abanyagihugu kwirinda gukorera ingendo mu gihugu cy'u Rwanda mu buryo butandukanije n'amategeko kubera inyungu z'umutekano wabo n'inkuru ya Ignatius Bahizi ari muri Uganda
ukurikije umuvugizi w'igisirikare musha brigade ya Flavia Byekwaso hari umunyayuganda witwa Kabagambe Edward uherutse gufatirwa mu Rwanda kandi akabavugwa kuba yarambutse umupaka aherekeje abanyarwanda babiri abafashije kwikorera ibicuruzwa bari bakuye muri Uganda mu nzira zitemewe n'amategeko.
The president warned Ugandans against crossing.
Ati perezida yihanangirije abantu kutongera kwambuka mu Rwanda kandi ababwira ko uzabikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko azababikoze ku giti cye bivuze ko azirwanaho abantu bagomba kwiga gukurikiza amabwiriza bahawe. Mu nama n'abanyamakuru Brigade ya Flavia Byekwaso yongeye kuburira abanyayuganda kubahiriza amabwiriza y'umukuru w'igihugu yo kwirinda kwambuka mu Rwanda mu buryo butemewe. Mu ntangiriro z'uku kwezi ibiro by'umukuru w'igihugu byasohoye inyandiko igenewe abakuriye iby'umutekano mu ntara zihanye imipaka n'igihugu cy'u Rwanda ibasaba kuburira abaturage kwirinda kwambuka mu Rwanda kubera ko hari umugambi mubisha w'icyo gihugu wo kurasa abasivile batitwaje imbunda bambutse magendo mu Rwanda. Iyo baruwa yanashimangiye ko magendo itemwe n'amategeko. Abanyayuganda batari bake bamaze kwicirwa mu Rwanda n'inzego zishinzwe umutekano zibahora kwambutsa magendo muri icyo gihugu. Navuganye n'ukuri inzego z'umutekano mu karere ka Gisoro bwana Peter Mugisha kuco kuba hari abanyayuganda bitaba muri ubwo bucuruzi bwambukiranya imipaka ariko butemewe n'amategeko. Ati icyo ntabwo nshobora kugihakana ariko hari abashinzwe umutekano bagerageza guhagarika ibikorwa by'amagendo. Ni ibintu bigoye gukumira abantu ijana ku ijana. Nyamara ariko ntabwo ari ikintu gikabije cyane kuko muzi ko ababigerageje benshi bagiye barasirwa mu Rwanda. Kandi nanone tuzi neza ko n'abanyarwanda benshi bambutse magendo bayikuye iwabo bayizana hano ariko twe dukurikiza amategeko ya kimuntu ntabwo tubica mu Rwanda niho barasa bacu. Nyamara ukurikije bwana Mugisha ngo guca magendo Burundi biragoye cyane cyane mu bantu baturiye imipaka nubwo babihanangiriza buri munsi guhagarika uwo mu gutemewe n'amategeko y'ibihugu byombi ariko kandi ngo birushaho gukomera kubera yuko abantu bo hakurya no hakuno uyu mupaka ari abavandimwe rimwe na rimwe ngo ibyo baba bikoreye ari byo baba bavuye guhaha mu bavandimwe babo. Ati hari n'abagabo bafite abagore babiri umwe yaramwubakiye mu Rwanda undi akamwubakira muri Uganda. Ubu buvandimwe bw'abafumbira ba Uganda hamwe n'abanyarwanda bo basangiye umupaka nibwo umukuru w'akarere ka Gisoro bwana Abel Bizimana yasobanuye ariko nawe akaburira abantu ayobora kwirinda kwica amategeko y'igihugu cy'igituranyi.
Ntibazigeza babuza umuntu wese wa Gisoro kutaja mu Rwanda. Ntibazigera babuza umuntu wese utuye mu Ruhengeri rwa kera ariyo Musanze na Butaru kutaza Gisoro. Ubuzima bwacu n'imigenderanire n'imibanire ntabwo muzadutanya n'abanyarwanda kuko n'abavandimwe bacu. Iyo umuntu arashwe atajanywe mu bucamanza iyo ni extrajudicial killing, it's murder. N'ubwicanyi. Science yo gufata abantu bashakwa na butegetsi irazwi ku isi yose. Umuntu wa mu disabling ukamurasa ukuguru ariko kurasa ku mutwe ntabwo uwo muntu yasigara narapfa.
Uru rwandiko rwavuye mu biro bya Perezida Museveni rwakomoje ku cyuko hari abashinzwe umutekano mu Rwanda bambuka bakavogera ubutaka bwa Uganda. Ibyo bwana Peter Mugisha arabyemeza.
They do
Ego nibyo bari mupaka bakaza ku butaka bwa Uganda tubifitiye ubuhamya. Ariko niba babikora babigendereye cyangwa batabigendereye bakambuka umupaka batawumenye sinamenya neza. Iyo tubabonye tubasaba gusubira mu gihugu cyabo. Tubaye abantu babi natwe twabarasa cyangwa tukabafunga. Ariko ntabwo baza nk'abarwanya igihugu, niyo mpamvu tubafata kimuntu kuko umuntu ni umuntu. Twe ntabwo twihutira kurasa. Ariko baramutse baje nk'abashaka kuturwanya ibyo bya bibindi. Umubano mwiza hagati y'igihugu cya Uganda n'icyo Rwanda uracyacumbagira nyuma yaho buri gihugu gitunze agatoki kindi bishinjana kubangamirana mu by'umutekano. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Njuti mwese mukunda iradio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye mwaka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye Mukbira yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Turabashimiye namwe njuti mwese mwadutiza amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro, umunsi mwiza.